Yimwumva ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe nanone. Ndi Thomas Kamirindi ugiye kubagezaho aya makuru. Nkuko mubizi ku maradio yanyu mukurikira ijwi rya America kuri FM 104.3 mu Rwanda, FM 94.9, FM 95.2 mu Burundi. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com, naho hari amakuru n'ibiganiro.
Hariho ijanye n'ubunywero, aho nahazi neza ijoro ubunywero kuba bwugaye, hanyuma ikindi kijanye n'amapikipiki agenda mu ijoro saa moya y'ijoro ntasubira kurengana.
Uyu ni musitanteri wa Kanyosha Jean Berick Mas Munzerere, aravuga zimwe mu ngamba z'umutekano muri komine ye. Naho CNDD-FDD ivuga ko igiye gutangira kwigisha Abarundi ko ubutungane bwabo butabarizwa mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho. Nta pikipiki yunguruza abantu, ni ukuvuga taxi moto, yemerewe mu mabarabara yo muri komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura nyuma ya saa moya y'ijoro kubera impamvu z'umutekano. Ubunywero nabwo bugomba gufunga saa yine y'ijoro nk'uko musitanteri amaze kubitubwira mu kanya. Musitanteri wa Kanyosha ni Jean Berkmans Munzerere. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Musitanteri wa komine Kanyosha avuga ko izo ngingo z'umutekano zafunditswe habanje kuba inama y'abajeje intwaro kuva hasi gushika hejuru bari kumwe na wa murwi uhurikiyemo bose ujejwe umutekano, Komite Mixte de Securite. Jean Berkmans Munzerere yabwiye Ijwi ry'Amerika zimwe muri izo ngingo.
Twere twaragize inama y'umutekano muri rwego rwa Komite Mixte de Securite, turiko turavugana duhana hano ivyumviro twumvikana bimwe byofasha kugira ngo abenegihugu bashobore kubaho batekanye. Nazo isi nyinshi, hariho ijanye n'ubunywero, aho nahazi neza ijoro ubunywero kuba bwugaye, hanyuma ikindi kijanye n'amapikipiki agenda mu ijoro. Murazi ko no mu gisagara cy'i Bujumbura amapikipiki gushika saa 12 z'ijoro ntasubira kurengana. Twebwe rero twafashe isaha moya y'ijoro, hanyuma rero kandi hariho n'ikijanye n'ibyumba by'amasengesho, kuko twasanze umengo byabaye kurengera ugasanga mu makartie na cyane cyane hariya za Gweza za Sororezo, ugasanga ku metero zingahe zingahe, ugasanga hari ishumba sh'amasengesho barabaravuza ingoma ijoro ryose. Twe usanga rero abanyagihugu ntibashobora kuryama ngo batekane. Turabyiga rero tubona yuko ibyo byumba by'amasengesho byohagarara.
Abanyakanyosha bibaza igituma hafashwe ingingo nk'izo mu bihe bidasanzwe. Musitanteri w'iyo komine ihanamiye igisagara cya Bujumbura avuga ko izo ngingo zitafashwe kubera ko hari abariko bahungabanya umutekano. Jean Berkmans Munzerere avuga ko izo ngingo arizo gutuza abasuma biba mu mazu bikinga gahumbezi bagize iminsi bagisibije.
Oya, umutekano ntumeze nabi, umutekano umeze neza, gusa muri zino twizibiri twarabonye umengo hariho akageso k'ubusuma kasubiye kwaduka. Turiko turabona bazinduka basanga mu gikoni bibwe impene, bibwe utwo baraje mu makono. Muri ino ndwi nyene twarafashe abasuma bashika ku ndwi, batatu bo ku mutumba w'Abigwa, bane bo ku mutumba w'Isororezo, bariko bariba baja kwiba mu bihano y'abantu mu bikoni.
Bamwe mu bagendesha amapikipiki yunguruza abantu muri iyo komine badashima gutanga amajwi imyidogo ni yose, bavuga ko bagiye guhomba kuko bahora bunguruza abantu benshi inyuma y'isaha imwe, na cyane cyane abarangura imirimo itandukanye mu gisagara cya Bujumbura kuko ariho baba bagitaha. Bagasaba ku izo ngingo na cyane cyane yiberekeye yosubigwamwo ngo kuko ije gushira umukanda mu nda abatari bake. Musitanteri wa komine Kanyosha we wavuga ko benshi bashinye izo ngingo, agasaba abo zega kuzishira mu ngiro.
Akamo tubatera nuko bogerageza bakabikurikiza, hanyuma kandi abatowe mu mitumba basanzwe babana nabo, nibaza yuko nabo nyene kubera yuko igihe twatorera hamwe izo ngingo twari kumwe, nibaza yuko bazoza barabisiguriranira kugira ngo babikurikize ku neza ya twese, ku neza yabo tuzatangura na bidotera.
Izo ngingo z'umutekano harimwo izibuza urudandazwa mu masaha yitereye. Musitanteri wa komine Kanyosha, imwe mu makomine yasinzikajwe n'urwimo ubwo mu myaka iheze, avuga ko atangaruka mbi komine arongo izogira mu bijanye n'ubutunzi na cyane cyane mu kigega cya komine. Jean Berkmans Thomas Munzerere akavuga ko muri amasaha y'ijoro atamatagisi yarasanzwe atozwa muri komine Kanyosha y'Intara ya Bujumbura. Evariste Nziko Banyanka, Ijwi rya Amerika.
CNDD-FDD igiye gutangira kwigisha ko ubutungane bw'u Burundi bwihagije, biratangazwa n'umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe Evariste Ndayishimiye wari mu ntara ya Kirundo. Ati ubutungane bw'u Burundi ntibubarizwa muri kiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho. Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye iyi nkuru.
Abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi baturuka mu makomine yose y'intara ya Kirundo bahuriye ku mutumba wa Rugero ya mbere hafi y'igisagara cya Kirundo. Bashyitse kuri uyu mutumba ugiye kubakwa ko ingoro y'uwo mugambwe mu ntara ya Kirundo, barangije urugendo rwararizwe n'ubushikiranganji by'intwaro yo hagati mu gihugu, urugendo rwo kwigina ugusokora Burundi ku Burundi muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha.
Hari kimanza z'Abanyafurika gusa natabaye
Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, ntiyagaragaye muri urwo rugendo rwari rutumiwemo abarundi bose. Ahagiye kubakwa ingoro y'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Kirundo, niho yabonaniye n'abanywanyi b'uwo mugambwe. Yashikirije ijambo rihamagarira abagumyabanga ba CNDD-FDD guteza imbere igihugu, ariko yanagarutse ku bijyanye n'uko u Burundi bwaraye busezeye burundu sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Evariste Ndayishimiye yavuze ko ibihugu vyarenganuye u Burundi kubera vyabonye ko bufise ubutungane bwuzuye.
Hari abantu bari bazi yuko ubucamanza bw'u Burundi ari sentare irirahe, batari bazi ko mu Burundi hari ubucamanza. Hanyuma ibihugu bitari bike birabibona bisanga mu Burundi ni igihugu kitunze, gifise ubucamanza, gifise ingabo zicunga umutekano, ata muntu yitira uwundi ubusa, uwishe umuntu wese ahanwe. Niho bagiye kubona bati bwa bundi u Burundi bariko baraburenganya. Mugabo hariho abari bagize iyo sentare igikoresho. Ngo reka rero ngo twatebagaje ubutegetsi rikanka ngo tuzobafatirirahe. Ntimwavyumva bivuga ngo tuzoca tubajyana ngo irahe izo hanze izo badufatira. Nk'uko umenga rahe niyo sentare y'u Burundi.
Kuboba bakibona ko ubutungane bw'u Burundi buri muri sentare mpuzamakungu, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi avuga ko bagiye gutangura kubigisha.
Hari n'abandi bavuga ngo nzokuburanya ngo gushikira he. Ubu rero navuga ati tuzoburana leta izontunganiriza. Nimumenye ko leta y'u Burundi iri ngaha nk'umubyeyi idutunganiza. Nimuze musubire kuraba inze. Hari abarundi rero batabizi ibyo, dutangure kubigisha. Bumve yuko u Burundi ari igihugu cyacu, igihugu dutegereza twebwe nyene kubahana tukubahiriza n'igihugu cyacu twebwe abenegihugu. Tumenye rero igihugu icarije. Hariho abantu bari batajya kudusha coba tukomoka kubera iterabwoba. Mugabo nyaganda baremeshe Imana ntizoduheba.
Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye amenyesha ko umunyamahanga azoza aje gufasha u Burundi azobanza kwemera guca mu nzira abarundi bamweretse mu Kirundo muraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
U Burundi rero koko bwasohotse burundu mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho CPI mu magambo ahinnye y'Igifaransa. Umushikiranganji w'ubutungane w'u Burundi Aime Laurentine Kanyana yabitangaje ku mugaragaro ejo. Umunyamakuru wacu Eloge Wilika neza yakurikiye iki kiganiro cya Ministre Kanyana.
Nta deni dufitiye yo sentare, nta rubanza dufiseyo, u Burundi buvuyeyo neza, horo n'umutekano, nta gifashi na kimwe, u Burundi buravuye muri yo sentare. Bikomera amashyi.
Uwo n'umushikiranganji w'ubutungane mu Burundi Aime Laurentine Kanyana mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu yari yakoranije zimwe mu ndongozi z'igipolisi abajejwe intwaro ubutungane hamwe n'umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika. Ahejeje gutangaza ko Burundi buvuye muri CPI, Kanyana yasiguye muri make impamvu zari butumye.
Ari amasezerano uko yari yanditswe u Burundi bukaheza bukayajyamo ntiyari mabi yoyo, ababaye babi n'abagomba kuyashyira mu ngiro bakayaha intumbero atariyo yari afise. Twababwira yuko kubona aya masezerano abaho akaba bihugu bikumvikana bitinde, hazogire uwohotera agateka kazina muntu bifatiye kuri vya vyaha bikomakomeye nk'iho nyabwoko, ubwicanyi bw'agahomera bunwa. Murumva twese turabizi ko ari bibi kandi dutegereza kubigwanya. U Burundi n'ibindi bihugu vya Afrika vyagiye kubona yuko ibiriko birakogwayo bibihuye n'ivyo bihugu vyemeje akarorero ni vyagiye mu bihugu bimwe bimwe vyagiye bisambuka hitwazwa yuko yose ntari kwirakora muri gakora ifatiye ku mapolitike y'abagomba gusambura ivyo bihugu mwarabonye ivyo bari bagamije ku Burundi abansi b'u Burundi baragombye gusambura igihugu
Mushikanganje w'ubutungane yemeza kandi ko ari intambwe idasanzwe Burundi buteye
no musi no musi w'isabukuru ku gihugu cyacu umunsi w'isabukuru y'igihugu cyacu kuko duteye intambwe ihambaye cyane mu bijyanye n'ubwigenge bw'igihugu cyacu ubwigenge bw'igihugu nabwo murazi yuko ariryo shingiro y'iterambere ku gihugu kuko giheza kikiteza imbere atanumwe ariko aragicinyiza atanumwe ariko aragitegeka ngo kuruka cyangwa kuriya uko nshaka ariko abene gihugu indongozi z'igihugu zigatunganya igihugu zifatiye ku neza y'abene gihugu ku neza igihugu
Iyo neza umufasoni kanyana asanga tawo kuyumvira kuyicuvya yikitse nyuma yo kwisokora ku Burundi mu masezerano y'Iroma agenga CPI
Nitwaje kuvuga yuko mu Burundi ibyo byaha bitazohana Oya amategeko mpana byaha y'u Burundi aravuga neza kuko dicaha cihonya bwoko byaha byagohome na bunwa nibindi byaha byose biri ya sentare yotegereje kuja gukurikirana hamwe igihugu kitabikurikiranye biri mu mategeko twebwe nk'abaserukira izo nzego zitegereza kubahiriza amategeko dutegerezwa kumenya yuko ikintu icyaha nk'icyo gishitse mu gihugu teza kwikurikirana duhiriwe duhishije ibyo bifuza ntivyabaye nta byaha cihonya bwoko byabaye mu Burundi nkuko babivuga nta byaha byagahobe na bunwa byabaye ngaha nkuko babisigura kuko iyo babihari uno munsi bya birego byose baza barajyana kuturega cyari kuba byabaye urubanza none murabona ko tuvuye atarubanza turagira
ayo mahirwe emera wahantine kanyana na yifuriza barenganywa mu gihugu
abene gihugu bafunzwe harabafungirwa mu ntara atariho bakoreye icyaha atariho bavuka tukaba twarateguye amasekeza menshi yo kugira ngo babasange aho bafungiwe bakiri imanza kuko nidushaka yuko hari umuntu umwe afungirwa ubusa iyindi ntumbero yatanzwe ni ntumbero ijyanye n'ibyo byo kuza turaja kuraba abo bafunzwe kuri kwezi iyindi ntumbero umushikiriza manza afise dossier imbere yiwe ategereza gusigura buri kwezi akavuga igituma iyo dossier itari kirahera iyindi ntumbero niyo kugwanya igiturire mu nzego z'ubutungane igiturire nico gituma umuntu afungirwa ubusa Igitunjo gituma urubanza rucibwa nabi.
Sentare mpuzamakungu mpana vyaha yira HSPI yashinzwe ku itariki ya 17 ukwezi kw'indwi mu 1998. Ku bihugu 120 vyari vyitavye inama yo kuyishiraho indwi vyaransinginga ishinga 21 navyo ntaco vyayivuzeko. U Burundi nico gihugu ca mbere kw'isi cikuye muri CPI. Roje urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Kaze muvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe search for common ground mu Burundi
Fia.
Yego mugabo.
Nimba akabaye ugaye gutyo gawanga.
Reka 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 reka.
Jewe nahora ndakubona wambaye ipantaro. Sinarinze kuvuza kugura kungana gutyo.
Wa pressure ni bisanzwe.
Oya.
Iki nico gumundira sport.
Ndahira.
Iyo ugize impano karo ngico ufunga uruvuye. Em nta kibuzo ugira amagara meza.
Reka shafi yake reka. Vuguti rose icunye uvuye yo. Niho wumva kubaye umugabo.
Yego ivyo nivyo. Kuko wasohoya amazi menshi muri kya cuye. Ni byiza rero ko curonka ivyo wonwa kiretse inzoga.
Oya ye. Uti kiretse inzoga?
Yego.
Aho ni turi kumwe.
Kube.
Kuko uvuye muri sport ukanwijya mito. Ni nkoko bazoca ducika.
Aho kunywa inzoga niho cuvunika inkoko.
Barasuzwe n'amajambo.
Ave kandi ndakubiza uri kurancereza muri hano.
Entraînement y'ibiki. Mbere bashamwe mu mwari wose urundi mupira. Ayo ma ntimwambi ngo nanje nze mpore nza gukina.
Okay. Ubuye yagira kintu mupira.
Haturabo
bashite bari bishasha.
Icyo nanira ni giki? Jewe ndi bitumwa ko muri byose.
Eka kubesha cyane.
Wowe mbira gusa ko mwa urose. Nze ntangure kwitegura nze nshinze.
Naho ndi mpira turaronka. ariko tuguma oya tukubeshe tuguma turondera ibindi bintu dukora kugira ngo tunonore imiti kandi mu bintu byingira kamaro eh
ibyo bindi mwokora byingira kamaro gafiyakre byo bari biki
ubu wangu reka ndaguha makuru ubu twaratanguje umugwi ndanga karanga dufashijwe na commune hamwe na prof Bosco
reka kubeshe
ange kumvuza ingoma
aho gafiya hogiye kuvuza ingo
yego nokuri
cyane mwarose ivyuma vy'igizungu ukabuvuza ingo
oya brem tuvuza zimwe kama
ukama
eh ubutego turi kije kuzivugiriza ku muto ndakwere
ha unyebe kiki
uvuga ndakwere ehera aba nkakarora aba nkamuntu ntamaze guturika namabavu kubera imirisho
yewe mvutiye
mugabo wa mutama twigisha yatubariye ngo nugushinyiriza Mizi Miki at what Thomas coming here.
Cashow Jarava Hains.
I look for a good end.
Only if there be no. I try the injuries.
Between Jiza, which is one of my friends.
No, never quit when we call a big ability. Curricus.
No, Jisibiti. Oh, no, Mutama, we got Twiggish. Ugasura could say Tibiti. M. No, Kurimo on your ham.
Nay, on Jit. Jerega Fiat. Urazi ko ntakunda gukora ubuntu bw'urofaro.
Urofaro.
Ari kintu kizana amakashi. Aho urambiye.
Ahubwo reka ndakwereke ikintu kimwe. Ingo tujane kuraba.
Tujana he.
Ntusubire kuturagaya ibintu utabonye.
Hane si ibyo wambari.
Urazi ko ingoma arizo zashengera ibwami. Kandi nubaka arizo ziseruka hari urubanza rukuru rw'igihugu. Eh.
Je muri ibyo by'ubugenegene. Ntumbari. Gendo vyige je muzoza mubimvugiriza mwaramaze kubimenya.
Cha, mugabo ntacho uraturungika rimwe mushika abazazi hamwe nabandi bigeze.
Si mushika.
Uzurabe ko mu minsi za tuzaza dutumirwa ku mugwa mukuru tujya kwerekana cyo twamaze.
Fiya. Uvuze ngo harimo nabakobwa.
Hewe, simva ngo utampaye nabike yanja guteka. Ibire yawe wabirimiye hega rumini.
Nukuri ko washitse wibiza kumfasha ntarinze kubikubwira. Nogenda ntagushimiye
ntoba nikitoze. Oya mama wanje. Bega wa mugabo yoje abona ndamwaruriye ibiraya atamafaranga yo kubisuma yampaye. Yo havavuga ko rivyo nivye he.
Ariko afite abagabo muri finisha. Nukuvuga ko hari umuntu arugo nta kintu ushobora kuzana muhira umugabo atakize.
Ariko rumira tawe uri gitangaza. Nukuri ko siyo hari uwo menya ko muri ino gata mugabo arimo.
Mujyasha uvunitse acamenya gucumbagira.
Vyo nivyo.
Kandi washitse ndagukoresha nibage no kuzimana
yo ariko ye mujyoja munaheruka kuryumva ke kunzimana eh ndo ndiri
reka nta bifungwa afise mugabo ndize yuko usoma kagwa
urazigarumina tinyota nayo nirigwa no munsi
reka ndane wumvire ko kakuryohera kuko yari hiye jo
ego muvyeyi iritararenga nta uritera ingata ha girango nikindondera ndakiroro mbono uyu mugore amerewe neza
Ehe ni umvize kwishobora kwari dukeye chandanga kutugurisha nireka ndadutegiremo
tumina
sa
yini yo wiganiye muri ino rugo nukuri kose atari nsongo
nawe giraniya gukundi nuzi ko navyaye umukobwa naha gutukisha urugo ngo ntaza hava buri umugabo wa barabisha urwagwa
emwe Ndaremye nta ivete wawe azobura umugabo ukuntu ari keza nyene
ubwiza burarutwahewe nikabura kwihambira ku ishuri ngo kaze kironderere ubuzima nikaze kambaze
kandi hewe ugize icyo nyibutse simpa beba nka wa mutira w'impfizi aha narinje kwijamba
mbega yemwe jewe ko ntagenda imihana uyo muntu yakuntumye ko yobarinde
oya humura se sakunda kuzaniye narinje gukubaza kutotugurira ikivikiraho Ubukene bwaduteye twagira tucikoreko
mbega yemwe ico kintu gituma mu gikivi n'inyabaki ko bahari rubanza mwaburanye mugatsindwa bakabaca amagarama
oya nukuri nikindi kintu cihudikwa kandi gikeneye amafaranga menshi urazi ko umuntu gikora kuca fisi
emwe ugize imana nanje nyine nkagiriye
ndatombora
nari bise dufaranga dukeya igihe mutonzimba nokuri ico kivi ntoki bagurira
aho nyakugira imana tuzokumvikana natwebwe nitwa kuzimba kandi urumubanyi uhishaka kwa tugasomako
erega ni witinye soma ndakongera
basore twumvikane kirazira kudoda ku ngoma yo mugomba kugira igiteramo muradu icyo ngira ngo muravyumvise
ego mutama Nebasha, ni mwenye kudoda gura kungoma, ni mwumva.
Jidiyo,
sabge mutama.
Wewe ujirumbi zane zivyonda wabgira. Kukira nguzozu rafiki mutabandi.
Yeko.
Kuko jewa raya unazo ujanda wone kimisi yose.
Yeko mutama bigabo. Tuwe wana ukutu kigore la chani. Kanya wani niwa jivarumbi za ugira tuzoje tulivu kanya. Yoni manuri mutama.
Ahore yewe kini mwokwiri inda. Nukuza mula kwa gingo miyo muzikuwe haja muzibika. Kukuyo mukondo wayo. Urashobora kumanyuka hanyuma ntisubire guhagarara neza.
Ah, ngira ngo mbese murazi umukondo w'ingoma icyo arico.
Nkito nini. Mwofuma muziterura muri bari babiri. Kugira ngo ntimuzi kwege hasi. Muravyumva? Kandi byose ubwa mbere ndabibabwira.
Ahubwo ga mutama. Ko tumaze kuronka ibishorezo, nuko tuzazikorera umwe wese akagera menyera gutwara iwe ku mutwe. Sivyo ntabona.
Aho shaji diyo. Ndumva wewe yuko bikurikirana neza.
Yee.
Narabwiye neza ko kubera gateka dutegeza guhingoma. Ingato yo kwikorera yitwa igishorezo.
None ga mutama bigabo. Ubona nka twebwe tuzoshika tuvugiriza imbere y'abantu ryari.
Gidiyo.
Sa.
Wewe mwishure. Uri ite rubaza mwarimu. Uti mbere ga mwigisha uzompa diplome ryari. Ni mureka kumutwenga kuko. Chutazura wadza.
Subezamu wabasha.
Haja reero. Ingo mahu ukona wewa bari ya hodo heru kilangaha. Harimu wichia kukira ngozivuzi kwenye izi. Ninde yowinye butu.
Muta, jewenda wizi. Harihawa kokera. Hakawana batimba. Hakawana ujaja kongo manguru reero.
Neza chane. Urumva rero karahara mu ruganda ntibacura.
Uramba rera mutama bigabo nukururamba bari. Karahara mu ruganda ntibacano kuvuga iki? Karahara gahimi nukuvuga iki? Nuko twe twabitahuye.
Muri yo megwe itatu habuzemwe numwe. Nta gitaramo cingo magishoboka.
Mutama ngira ngo ikibari gwa ricumva icerekwa nikibona.
Eh.
Muramwumva basha.
Aho rero nimwegere ku ngoma dutangure. Mwibuke bimwe nabere ingo nimuze yemwe bere bamwe
ye
nibabana bihebe ingoma basha
ye
ndega ivete
wi
umbona nasize mawa ari muhira
menga
ari kiri nagomba guhava ndamwibarize
nari ndamusize muhira mugabo yagiraje mu mirima.
Ah. Basha. Narinzi ndakubaza. Kuko narinzi neza ko aya masahato bakiri muhira. Bera ivete ndakwibarize. Hajya mukoresha abakozi bangana gute?
Biravana nibikogwa bihari. Nkiyari mwirima, jewe mpora mbona mama akoresha abashika 10.
Akahamba ku munsi ku munsi.
Hari habamo barirango ababikire. Azaje arayabahiyinga ari heze. Canka bakamwaka ibiribwa gusa abandi nabo. Baya baka ya tuwala kubusi kumusi vila baan.
Aha.
Yek.
Beno ngeye nda kuibaritzi.
Wii.
Yata ni mngiri mahoho. Mkwede shabanga.
Oya sinda biji.
Wati kaya ibeti gitumba nda yukuba.
Oya.
Nukugira ngonumbe kwa uwikulikirana. Urumva. Kukura wana yukuri kurakura. Iga hawa hapuzi. Yeh. Unui mirisi. Mumisi zani wa udoja uraimu fasha mnina didi.
Ega nuhu tuwa mufasha mesyu. Ugira ngon mama haru wa mngicharana. Oya nukuri. Jewa kenshi mberi, awo wako zinide nda baharu ya imafaranga.
Noga tanga ayo. Yeah. Wala, sase bien.
Yeah.
Ivete nda kubari.
Yeah.
Ngara tomo ya kwa mufisa mbze ihuji. Uranyu? Areni tagituma noguhanula kumuku, muku nda chane no kumufashi. Uranyu?
Urakote mesi.
Nukuibila kiniwa.
Kana wenye ne, yamaya da imanu.
Be hoho.
Yeah.
Kwa munu vjage nzigo. Kujike zumbari.
Nara menye.
Ah, felicitas wa shaibe.
Merci.
Voila. Wabigenjeje neza nukuri. Uzoba nanjye gucyo. Uranyumva?
Yego.
Bimwe nari ko ndakubwira wowe ko byabaye. Nkaje mu macajyoherwa cyane.
Yego.
Akabona ko izi abakorera bidapfubuse.
Yego.
Yamuze gaive.
Ndabaramukije mesi.
Bizo.
Sa.
Ndabirasha uzane ijyamvero piri hajya ku mutwe w'igitanda. Ivete yaje gutora amahera ya mata.
Mugo nacyaga ndatamutumye kwa gafana aho iyo ko ku muferisi.
Ariko ga mesi. Mama rafisi ubwoba bw'uko bazaba bandungika kwiga kure. Kandi nanje nashaka kwiga haji wanyu.
Ah, sha, ibyo siko tubirabaye ve. Hari umuguru jejejwe n'ukuri. Oya,
muko muvuga ibiki? Ijya uryana.
Yego nti ariko aravuga ko mama yiwe yifuza ko yokwiga haji wacu. Hari cyo ndo ubitse ko gapfuga prof.
Nabanze yicara nyagafana. Ndegiye.
Oya murakoze mesi ahubwo ndatevye. Mama arantatira n'ukuri ndatashye.
Kandi nibyo bizoza muhagende. ivyo navyo reka tubanze turindire uryo umuguzokora hanyuma tuzaje turabice twofasha
murakoze mugure umunsi mwiza rero ndagiye
mamuti yambusa hana
yego bayi
kani kabuze ho kabukura na seri mwiza ntiwe ari kuraba
je ko bisa bagenzi muri ya komisiyo nuko ndazogerageza bakakuriya ntari wacu kujya nubona ko mu minsi za niyo giye korako
bidazuvuze gute kabizo ipuwa mushinzi urumbe kuvuga icyo cyo munda kabizo
Tangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Ijambira abasenseye naho ubutaha.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mukomeje rero gukurikira ibiganiro n'amakuru yacu mu makuru tubamenyesha yuko nyuma yuko Burundi busezeye Burundi muri ya sentare mpuza makungu mana byahe horaho imyigaragambyo ya rubanda yabyishimiye uyu munsi ibujumbura ndetse harimo nabategetsi bamwe na bamwe nibyo Eloge Wilika neza tubwira
Kumudiho urumbeti ni abantu ibihumbi bitavye imyerekano bagendera bayitanguriye muri zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura bayirangiriza mu kibanza citiriwe kwikubukira hagati mu gisagara ca Bujumbura inda yo kuhashika baciye mu bibanza bitari bike harimo ambasade y'u Rwanda n'iyo Bubiligi ariko abari mu myerekano ntibahagaze ngo bahatangire ubutumwa nkuko bya bisanzwe bimenyerewe kuri uwa gatandatu kandi nta vyabka biriko abantu ibihugu canka mashira hamwe yiyamirizwa byari bihari Haicha kwa kimwe gusa, chandiswe kongo bai sepei. Ninacho chivugo, Fredi Mbonimha, mukuru gisagara cha Bujumbura, ya kili jawaku nzibaret.
Sepei!
Bai!
Sepei!
Bai! Bai!
Sepei!
Bai!
Duhe imana ya chichuwa ila mashine.
Kuvata nguli mnye rekano, yoku shiki kila prezidan hunziza, naretai uharachi imi ya kibiri, yawa ijambere, hawa nekamuwa teke tibenshi. Iruhande y'abashikiranganje abashinga amateka n'abakenguza amateka harimo n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana uyu yatanze impanuro
no kuvara muri gisentare n'ivyo ni byiza ariko twerekane yuko tuyivuyemo tubikwiye tuzerekane amakungu yuko twavuye muri gisentare tubikwiye ari uko dushimangiye tugatsimbataza amahoro ariko tugendeye ubumwe ariko dukomeje ubutungane ariko twamiriye kuryo cyo cyoza gishaka kuducanishamo
Nduwimana yanagize icyo yifuriza ibindi bihugu bya Afrika
nitega ku barundi bose uyu munsi weje n'umutazi wagiranwa ni munsi abarundi twanditswe mu mateka yuko by'ukuri tubaye abambere kuva muri usentare dusengere ndetse n'ibindi bihugu byinshi byo muri Afrika tubisengere kuko iyo sentare bagaho turo kenshi tubisengere kugira ngo mu nyuma zacu cyo tubone n'abandi benshi badukurikira kandi bizoshoboka
Yahanse ntahiraja umunganizi w'umushikanganje w'intore hagati mu gihugu nawe yibukije bimwe mu byo leta yiyemeje kurusha muri iki gihe yikuye muri CPI
U Burundi muri kahise ko kwisi bwaraye bayiswe mu bitabo ko bubaye ubwa mbere bushoboye gufata iyo mingo bukayivamwo kandi abantu bose ariko bayigwanya batwe zibibi gushikisha twikomera amashyi numwe atuzosiga dosa mu bitabo avuga ati harabaye hanyuma rero kandi leta y'u Burundi igiye gushishika gukomeza umugambi wo kubahiriza agateka kazi na muntu byo babigize ubwitwazo kubera ingwano yabaraniye kudeta yabaraniye batereka turemenanye ko bahohote igihugu tore ko yasentare yokora chanke zanga badashigende tufata igihugu ku nguvu leta kandi yiyemeje kugwanya uwo wese yohirahira agashaka guhungabanya amahoro n'umutekano mu gihugu cacu cy'u Burundi
kuri uyu wa gatanu Burundi bwikuye Burundi mu masezerano y'i Roma ashinga sentare mpuza makungu mpana vyahayira HSPI cyabaye igihugu ca mbere ku isi cikuye muri iyo sentare Eloge Wilika neza Bujumbura iri rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu rero ahangaha niho dushoreje aya makuru ndetse n'intamenwa maze rero murakarama mugire umugoroba mwiza